Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu iganiriro vya inogenekerezo. Uno munsi wa gatandatu Ministre y'Indwi muri kumwe na Jodiane na hazengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuratwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuratwumva muri mu Rwanda turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi kaze ni gwanyo. Iminsi yose ya gatandatu turabaha urubuga aho mutubwira amakuru ariko aravugwa ahiwanyu mukongera mukagira nayo mushi nico muvuze kuyo twabashikirije muri nondwe turiko turasozera nk'amakuru yagarutswe ko cyane haba ejo hari yuko urwego rujeje ngene igucungira ngene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi gwafashe ingingo ko iradio y'abongereza BBC isamira na mugongereza ihagarikwa burundu ku butaka bw'u Burundi hama amenyesha makuru baba b'abarundi nk'impuzamakungu bari kugataka ku Burundi nabo ntibemerewe kongera kutanga amakuru ku radio yanyu ijwi rya Amerika. Iyo niyo nkuru ejo yiriwe iratangazwa ijya nintu. Amakuru murayavugwa kwiki hanyuma ayo mufise avugwa ngo ahiwanyu naya. Ni mukanya duce tubaha urubuga twinjije ku karirimbo mfata ka Charlina Nina.
This is a dance session. Uri mwiza, uri kirenga, mazameze nkureba mazi igihe nkugenzura. Uyu munsi reka mbivuge kwa ariwo nshaka. Uyu munsi reka mbikubwire ko wanywaye umutima. Baby ntundize, oh, ntushavuze. Emera utari namusanga, kuko nanyeje ngusanga.
Mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Steven. Steven ikaze kujugi Amerika.
Murakoze kumvira ikaze.
Go herere he ga Steve.
Jebele muntara gitega muri komune gishubi.
Muntara gitega muri komune ya gishubi. Ego na makuru tuzaniye avuye ku mugwa mukuru wa politike canke hari ico uvuga kuri twagutangarije.
Yo je kweli ndacagaruka kweli kuri rya nzinzi na bamwe bakweli abatunezeje cyane gose. Acha no gukwera imbere ntituraheza guselebura kandi turacyaselebura kabisa. Kuko kweli wabona ni ibintu bikomeye cyane gose kubona urundi bwoba bwabandanije bukajya mu gikombe cya Afrika kandi ryari rya mbere.
Ego hanyuma icuvuga naho kungingo ya CNC icuvuga naho kungingo ya CNC rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi yo kugara Burundi iradio yabongereza BBC hama ijwi rya America naryo abakozi babo bari mu Burundi canke abanyamahanga bose bo bari mu Burundi bashaka gukorana n'ino radio bakakwa ubwo burenganzira.
Urumva hajya mu gihe radio dufate iba irimo ibivuga mu gihugu iteza kubaheza nyamategeko y'igihugu nyene.
Amategeko ya
mu rero kawe gogo gutsira afite nyene amategeko yahago.
Kubgawe rero ayo maradio ntiyubahirije amategeko. Kubgawe ayo maradio
murantunga gatoje ibintu bya igizo simula kubikira kubyana cyane go sane ni gen difukaje ku bintu by'inkino n'ibyo bavuga cyane gose na cyane cyane bo bakari cyana tagushikiza nterera je ani inkundi ibintu by'inkino n'ibyo bahashikira cyane gose.
Urakoze cyane ugira umusimiza Steven ngaho igitega
yego ashe urumva nago mani kwize kureri ashe barundi kuri barundi iyo bari hose kureri bava bakagira ndazi ko ibi voda mere kishika kure gose be mano kuri ashe biyumve kureri inzinzi kureri no biracyatse neze cyane gose
ugira umusimiza
ntibagirwa nubwo buka mu mwaka wa 2020 azovuga ati mu mwaka wa 2019 abaye amateka kwera komeye gose.
Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza Steven.
Ego namwe murakoze kabisa kwa muduhaye kugaragaza kari ku mutima wacu
kandi
ahazwe twumva n'abantu benshi gose.
Urakoze ubwire umunsi mwiza. Abatari bake bakomeje gutera ivyatsi ingingo y'ugwego CNC rujeje gucungera ngene ibinyamakuru bikora mu Burundi yo kugara iradio yabongereza BBC Burundi kugataka ku Burundi no kuza umunyamakuru yawe mu Burundi canke mpuza makungu ari kugataka ku Burundi gukorana n'ijwi rya Amerika bagatanga amakuru muri Reporter sans frontières barasaba yuko inzego zose zokumvikana kugira ngo umunyagihugu ntahombe amakuru. Barasaba yuko leta y'u Burundi yoraba kuvugana nayo maradio nayo nyene akaraba uko bavugana hanyuma izo ngingo zikavanwa ko makuru yacu igice saha 12 turaza kubashikiriza ivyo bamwe nabandi bariko baragona kuri iyo ngingo. Turase Innocent ikaze Innocent nitoki muse ku murongo wa telefone ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu ni urubuga rwanyu mutubwira amakuru avugwa ahi wanyu mukongera mugashikiriza n'ivyumviro kuri twabatangarije muri inondwi.
Mashuka wandi chiyuru gwandiko njira ngongu shimire igiye twabanye wabaye inshuti nziza wambikiye amabanga none igiye kirageze nangiri ubundi buzima oya suku kwanga umutima wakunze umwami kazi umutima wanje
to sekandi na Walter. Walter ikaze
ego
herehega Walter
Seza.
Ni uherereye.
Ndi Bujumbura mu Kinama.
I Bujumbura mu Kinama na makuru tuzaniye canke nivyo uvuga ko yo twagutangarije.
Ego.
Walter uratwumva? Muhinga bw'ivyuma bari batubwiye ko ari nakagorane gatonya k'amatelefone aho bari ko baragerageza kubahamagara ariko ugasanga amatelefone uko asonye niko acacika muratwihanganira mu kurindira yuko bikemuka ariko turakomeza tubandanye aho muri amakuru nayahe ico muvuga ko twabatangarije naco nica ni muri muri isanga
Wabaye inshuti nziza wambikiye amabanga none igihe kirageze nangiye ubundi buzima oya suku kwanga umutima wakunze umwami kazi umutima wanje iri joro arata arajaraje uwanwaye umutima mureka tambuke Ma wakunze arajaraje nakunde wabigenza mure katambuke umutima wakunze uribuka ya majoro mare mare kuri telefone mvuga gakeye
Jean Longue wewe uratwumva
mwiriwe neza muvandimwe
mwiriwe
ndabumva neza cyane kabisa nubwo kirere cyategwa imvura imeze nabi hano iwacu ku mukuyu indera niho ndi ubu ngubu Kigali
ubwo ngira niyo mpamvu amatelefone ariko aracikagurika natwebwe tuhamagaye hatandukanye
ariko ngaho iwacu kabisa isaha ku isaha mbona neti batakijya zikunda kubura ibihe byose ku murongo mbamare noneho reka manze mbashimire kuri aka kanya mama duhaye ni byiza kuba muduhaye ijambo natwe tukabasha kuvugana n'ijwi rya Amerika cyo cyangwa tugatanga n'ibitekerezo n'abantu bari hirya hino hino hagiye hatandukanye bakabasha kutwumva noneho njyewe igitekerezo cyanjye umunsi ndashaka kubabwira ku kintu kijyanye n'inkuru mwatugejejeho ejo ivuga ku ihagarikwa ry'amaradiyo mpuzamahanga mu Burundi noneho ikintu nabivugaho ku kintu kijyanye n'itangazamakuru se cyangwa ku kintu kijyanye n'amaradiyo ya hano iwacu usanga akora utamenye uburyo akora cyane cyane ntabwo bakunda kwinjira mu bintu bya politiki ahubwo usanga wenda ibiganiro by'amaradiyo amwe n'amwe akunda kuvuga ku bintu by'imyidagaduro cyangwa by'imikino ugasanga hariho n'andi maradiyo akunda gukora ku bintu bijyanye no gusuhuza abantu ibintu nk'ibyo ngibyo n'amakuru bavuga nabwo ntibabashe gucengera ngo batugezeho amakuru natwe twaba dukeneye nk'uko wenda nk'amwe batugezeho noneho wenda nk'ikintu nawenda nabikubwiraho ngende umwe wenda mu bantu bakunda kuvugira ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda hari ikiganiro cyo ku iradiyo imwe byari mu gitondo nka saa kumi n'imwe n'igice narabyutse mu gitondo ndimo kuvugana n'umunyamakuru noneho maze kumuhamagara hari ku iradiyo ndamubwira nti noneho uyu munsi ndagushimiye kuko wabashije kuzinduka wari umaze iminsi ukererwa yahise nino urabona nyine hari nk'ukuntu urabona nk'aya maradiyo yanyu mpuzamahanga urabona ko ko ibiganiro bigenda bikurikirana nimba mwavuze wenda ikiganiro mwacyaha isaha irajya kurangira n'ubundi habura amasegonda macya n'ikindi gihe kijyamo ariko wenda nk'ubu ngubu wenda nimba muri isanga itangira saa kumi wenda akaba yaje nko muri studio wenda nka saa kumi wenda na cumi n'itanu wenda nyine wenda nk'uko nguko noneho icyo gihe yari hagereye ku gihe ndamubwira nti ndagushimiye rwose uyu munsi wabashije kuzinduka wari umaze iminsi ukererwa ubwo nkimara kubimubwira yahise nkupfa amaje kunkupfa ubwo ngubwo arakoresha ikiganiro kirarangira kimaze kurangira ahita mpamagara amaze kumpamagara ambwira amagambo menshi ngo ubwo ngubwo ushaka ngo kunteza abantu ngo ushaka no kunteza wenda nka bosi wanjye nyine wenda nk'umuyobozi w'ikinyamakuru nuko nguko ndamubwira ntariko rero biramba mvuze ntakosa nkuze ati ntakosa ukoze atariko noneho nawe uba wumva ko ibintu uba ukoze kugutandukire ati mujye murebe ibyanyu ibyacu mujye mubyihorera nuko rero ubwo ngubwo haciyeho wenda nk'icyumweru se cyangwa nka bibiri iyo yazaga mu kiganiro namuhamagara abona nimero ari yanjye agankupa se cyangwa nakweza n'ubutumwa ntabashe kuba yabusoma bitewe n'uko nimero yanjye yarayizi none rero ikiganiro igitekerezo cyanjye cyari icyo ngicyo ku kintu kijyanye n'itangazamakuru rwose nibatubabarire badufashe natwe tubashe kubona amakuru dukeneye
Deka turindire iyo bidra Jean Longa kamukawe yaba kwijugya America canke kubategetse Burundi ngira karabashikira.
Murakoze namwe witeka bityo.
Urakoze cyane gose turafite na Rusezera ku murongo wa telefone yundi Rusezera amahoro.
Muraho neza.
Turaho turashima Imana twabonye yuguruye turaramuka.
Hey Imana shimwe turabishimiye ze wa Afrika ndabakunda cyane.
Mhm. Na makuru tuzaniye canke nibyo uvuga ko twagutangarije.
Ya amakuru ni kubyo nyine nabonye batangaje. Maze iminsi muri cyumweru. Ibihugu byacu byo mu karere bikunda kugira ngo bitubuze kugira twumva amakuru ye. Bega mukunda kuva kubera musesengura rero inkuru kandi inkuru zanyu turazikunda. Ugasanga rero igihugu kishaka kugira ngo mbega ni kimwe ntitumenye amabanga yabyo aho ari sinzi ntawamenya ariko biriya bintu kabisa bibabaje biratoje twebwe abaturage bo muri aka karere kabisa
ugasaba iki impande zose ga Rusezera
njye icyo nasaba ni ugusaba se bazajye bicarana bicarane na bino bitangazamakuru byose baganire mbega bamenye ese inkuru bagiye gutangaza ese yahari ifitiye igihugu akamaro cyangwa se hari icyo yakwangiriza aho ari akaba ari cyo nasaba
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
murakoze namwe
turase na inoke kuyundira umurongo wa telefone inoke kaze inoke uratwumva
inoke
ego auherehe ga inoke uratwumva tumva ga telefone ka inoke katari ko karadukundira njuti bakunzi bacu rero amakuru twahora turashikiriza avuye hagati mu gihugu cy'u Burundi canke iBujumbura uratwumva inoke Tangaze murantu ngacanke avuye Bujumbura murumva ko rimwe na rimwe bizoza biragorana ko muyumva ariko tuzogerageza ivyo dukora byose kugira ngo amakuru mubandanye muyaronka Arno uratwumva Arma
ndabumva cyane
yego aho herereye hama na makuru tuzaniye n'ivyumvira
yego jiwe nashaka kuvuga ku cereke kwanda yugagwa rya maradio ariko byukuri birababaje cyane kumva bagiye gufata imyengo yo kugara ibiradio kandi ariko twabara twumviza cyane cyane naho byari bigoye twagerageza dukoresheje ubuhinga bwa none bw'amatelefone ariko nkanje n'ukuri birankoze ko naho ndabyumviriza ariko urumva ko bigiye kugora ariko namwe rero mugerageze murabe kuko mwumva ko bihanikirije cyane ko abamenyesha makuru ari wese impuzamakungu cyane w'umurundi ko udohira akavugira kuri yo radio urumva gatanga makuru ko ari ibindi bintu urumva umunye gihugu n'ibindi bintu ukuri mu kuraba rero yindi nzira mushobora gukoresha kugira ngo mukingire umwe n'igihugu ashobora kuba ari karatanga amakuru
uwo ukabona nk'ijuru rya Amerika uri hano uri ki kuri ivyo gama
unabyo kubyekije iyo yugagwa giyo ntunze
oya kuvyerekeye aho uvuga ngo turabe n'abanyagihugu kuko utanzamye yandi makenga kuno munyagihugu ashobora kuzozira iyo yavugiye ku ijwi rya Amerika uwo saba ko vyogenda gute
bo uko vyogenda hari nzira nzira umuntu yashobora guca mu zindi atanze gucangira nk'uko musanzwe mubikora izi nzira dusanzwe ducamo kuko bashobora no gufatiraho gasanga bafateyo ku izi nimero nyene turiko turatanga iyo rero urumva namwe namwe musanzwe murabyumva ko iyo nzira ko murabi yindi nzira yoca mwocishamo kuko umuntu ashobora guca ku tuvuge kuri page yanyu umuntu agaca urabona ko haba handitse mu message bijya birafasha iyo nzira irafasha ko nimero ntiba nayibona Yego.
Deka tucyumviro cawe turagishikiriza abayobozi ba kino gisata ce kirundi n'ikinyarwanda ndazi ko baticaye bari ko bararaba ikizokogwa cyose gishoboka kuneza y'abanyagihugu n'abamenyesha makuru bacu aho bari mu Burundi tuzoza turabwira uko ibintu biriko biragenda.
Yego, hanyuma nkagaruka ku kibazo cy'abanyeshuri bari abanyeshuri bafunzwe by'ukuri biriya ni ibintu bidahesha icyubahiro igihugu. Umunyeshuri twese twaraciye ku mashuri byamyeho kuntwara, ndibuka kuntwara ya Babuyoya byariho, ariko ntibocu bafataho bafunga umunyeshuri. Aro umunyeshuri agafungwa by'ukuri atarakwiza n'imyaka 18 ukumva ngo ageze mu mpimba kubera ibi na biriya, sibyo by'ukuri byarikwe guhagarara, bagahabwa igihano cy'ishuri yonyine hatarenze hajyamo bacamanza. Kumva ngo umunyeshuri w'imyaka 17 by'ukuri akaza gufungwa azira ibintu be n'ibyo, ni ukuri ibyo natwe nk'umunyagihugu jewe ntabwo nabishimye. Ku bucamanza bw'Ubujumbura ni ukuri no buhano bwo kwigenga bukagendera ku mategeko, bukareka kugendera ku mugambwe uri mu gihugu. Mbona bose ibyo bari kwarakora bari kwakora ku nyungu z'umugambwe, niba ari inyungu z'umunyagihugu by'ukuri. Umunyagihugu mbega ni iki? Bareke gufata inyungu z'umugambwe, umucamanza bareke gufata inyungu z'umugambwe, buraho umunyagihugu. Umunyagihugu uriyumvire nanwe nyako amenyesha makuru kuva umwana w'imyaka 17 mu mpimba kubera ngo ibintu byafutanga
ntihari mu mpimba, ariko ntihari mu mpimba hari babanje bapfungirwa mu kirundo imbere yuko bahava bagatwagwa mu gashoka abana ingozi.
Ngombye kuvuga ibinyaruka ko bace bajya mu ku mpimba ingozi. Ibyo ni ibintu natwe ni ukuri turiko tumera nk'abatabyumva by'ukuri. Ku bucamanza hari ibihano by'ishuri nibyo byari kugira, nibo bari kubaha igihano hanyuma ababyeyi bakagenda bakabisigura. Ntibaca bafata ingingo nk'iyo kujyana mu mpimba, siyo solusiyo n'ukuri. Nibamenye ko umunyagihugu w'umunyagihugu iradiyo babe umugambwe atari ntuzenya, ibyohera bizoherega umugambwe uzogumaho nawe abahindure mugabo barabe ntuze y'umunyagihugu by'ukuri. Hanyuma nkagaruka kwibazirikare bacu bariko barataha mugabo Murana kwa nimo ariko agira ibibazo. Mbega uyu musirikare yarapfuye muri Somalia, ubu ko batakiri mu ishyirahamwe mpuzamakungu rya New Africaine, ubu ninde azobazwa nde? Umusirikare yapfiriye muri Somalia bariko barataha bagenda ibirometero 38 n'ibindi akapfira mu ibarabara, none mbega bakaba ababyeyi biwe bazobazande uyu musirikare wabo yapfuye kubera leta itashoboye kumvikana n'ishyirahamwe rya Afurika, kubera abo bavuze ati twe turagabanije igihumbi nigitahe, mbwa leta igaca yanka ngo ntibashobora gutaha. Amajana 6 bari basigaye, yemeye amajana 4 ko bataha, mbwa amajana 6 yasigaye ntibigeze babyumvikana ko no kubanatiranye n'agatsinde. None umusirikare yarazize iki? Abayego baraye batashe bamwe 200 barace, none kubera iki batemeye ko n'uwo musirikare baza ku mupima bamenye icyamwisha icyo ari cyo, bamenye icyamwisha icyo ari cyo bamuzana kubikubi? Kubera iki? Numva harimo akantu gahazanya kubamenyesha amakuru by'ukuri. Ibi bintu birakwiye kubiha guhindura n'ukuri ingendo, bakaraba umusirikare afite agaciro ari kugarukana amahoro mu kindi gihugu, niyo mpa agaciro. Ni nk'abafurika nyine bo abonyine, none ko bazohembwa ukwezi ngo ntibashobora guhembwa, bazohembwa nande? Ko inyo African itashobora kubahembwa yabakuye ku rutonde, ubu bazohembwa nande?
Urakoze
kuri bazohemba menshi bakuru biragoye.
Urakoze kuri ivyo vyumviro vyawe ama tukabwira bariko barumviriza.
Ariko mumbare gato ndangirize ku mpunzi z'Abarundi.
Izi mpunzi
z'Abarundi igihugu cya Uganda n'igihugu cya Tanzania bariko barasaba ko impunzi zitaha. Mu by'ukuri ni bareke gutohotera impunzi, ni impunzi zitaha ku bushake bwazo, zitaha ku giture cy'igihugu kanaka. By'ukuri nyambari ase babishyiramwe hase ni ukuri nirihaguruke.
Ahamatoca ari kumwe agatelefone ka maturumva kadashoboye kubandanya katumumva, ariko ivyo ariko aravuga nuko habavugwa amakuru y'umusirikare yoba yaguye mu nzira umurundi igihe bariko baraja aho babwirizwa kuja kugira ngo bashobore gutahuka. Umusirikare yoba yararushe cane kuko yagiye ibirometero bitari bike, hanyuma hava Itaimana. Ayo makuru nayo dusoma ku mbuga ngurukana bumenyi. Gusa tukababwira ko ejo 200 mu 600 bandi umusirikare bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, mugambi wa AMISOM baraye batashe benshi bwataka ku Burundi amakuru n'imashuri kuyakurikirana kwa nyamakuru bacu bari bamaze kwakwa uburenganzira bwo gukora makuru yose baha ijwi ry'America amajana ne basigaye bavuze yuko babwirizwa kuba batahutse bitarenze itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane uno mwaka tose na Ezekiel kundi murongo wa telefone Ezekiel kazi
Miriwe
aho uherereye ni hega Ezekiel
Njende mu Rwanda
uri mu gihugu cy'u Rwanda yego namakuru tuzaniye canke n'interena no kwitwa gushikirije
Ego ni nje namba kwiyo mwashikirije hano ni ntejo kubyerekeye igogo ry'amara radio ryanyu mu na BBC Ego je kusanzwe ndenge ngo bafashe iko ashobora kugara ryo ma radio yarambaje cyane kandi yatangiye kumbabaza kuva hakiri bwa mbere bagitangira guhagarika amazi mirongo ya FM nyine I Burundi nyine kuri ya Amerika kera I radio tukunda kumviriza bana aho RPI haviriye niyo radio abane bwo benshi baciye bumva mu iko ashobora kumviriza hanyuma nabo gaca bafata ingingo yuko nyine bashobora bisa ko bayuga nyine mu Burundi ingingo rero yambaje cyane gose ariko rero atenga kunaca niba ati none ni kubera iki abarongoye iyo radio ya Amerika bagiye bumva ikibazo ariko ntibigire bashyira ubujumbura bagikemure cyangwa se niba bakunze icyo munyamakuru bahaye akazi bakatwebwe twahinzitse abantu wanyu cyane
abategetsi bo ku ijwi rya Amerika baragerageje inshuro nyinshi kugira ngo bashobore kuronka ubutumire bwo kuja muri ico gihugu urabizi yuko uri umunyamahanga kugira uje mu gihugu kanaka ubwirizwa kuronka imvo uvuga ko zigitwayeyo bararindira rero kubwo butegetsi bubaha ubutumire kugira ngo bashobore kurondera ivyangombwa byo kuja mu Burundi ariko ntibigeze baronka ubwo butumire n'umunsi wa rimwe babishimangiye ejo babyibutsa amatangazo atandukanye basohoye ego
ariko je cyo no musaba nkurongo yirade nuko yiraba akaraba dufate mbo uremere kibibazo bihari bwacuke twumvira iradio n'ujya yahawe akazi bakicara nyine bakiyumvira icyo bokora hagati y'icyo kibazo kugira ngo iradio yacu ntiyibukaze kuko iboba bakuje amakosa cyane rwose
nta byinshi nkanje ndi kuri mikro umukozi asanzwe dufite tuvuga kuri ibyo ariko amategeko ya Amerika afise uko ameze mu byerekeye gutangwa kakazi ubutegetsi bw'ijwi rya Amerika buzoza burababwira ibitari bike mu ho bizoba bigeze urakoze ubwire umunsi mwiza
twese
okero kuri ndi murongo wa telefone okero ikazi
Murakoze cyane
mwaramutse twaramutse
yego ndi mu majyaruguru ya Uganda district ya Pade
na makuru tuzaniye canke n'ibyo ufise uvuga kuri twa gutangarije ga okero
ni ntabwo ari amakuru cyangwa se ni bibabaje byahiseho kuri radio yanyu yaba yo gufunga Radio Voice of America I Burundi na BBC nanone ndaza kuvuga kuri uriya mudamu waguye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda icyambere ndagira ngo nanjye namagane ibi byakozwe na ririya shyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi byo gufunga radio mpuzamahanga BBC na Voice of America
si ishyirahamwe n'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi sense Conseil National la Communication
yego ariko noneho nibuka mu kiganiro mwigeze gushyiraho ejo nimba mu gitondo mwahamagaye umukozi muri presidence y'u Burundi arabatangariza ngo ntago bivanga mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru ndibaza ariko yasobanuye mu magambo make ariko ndagira ngo njyewe mu kubwanjye icyo mbona cyangwa nagaragaza nubwo yavuze ngo ntago yivanga mu muryango w'abanyamakuru cyangwa leta ntago yivanga mu muryango w'abanyamakuru
mu rugo rwego rwa sense ego
ariko akenshi mbona ko biriya bihugu by'iwacu nta miryango yigenga ihari na biriya byemezo biba byafashwe byo gufunga radio biba byakorewe muri leta ibifitemo ukuboko kurekure ariko kandi ni ibintu bibabaje cyane kubera ko nuko niga umuturage no kuniga umuturage kugira ngo ibibaye ibibi bikwa akesi iri wacu hari abantu sanga barenganywa cyane tugafashwa namwe nk'itangazamo kuri hisho ryacu ariko none bigaragara ko turanizwe cyane mu buryo bugaragara mu Burundi bari bagiye kwitegura amatora ya perezida ariko ntabwo tuzamenya uko bizagenda ntabwo tuzamenya amakuru yabyo kubera ari amaradiyo akorera muri biriya bihugu n'u Rwanda rurimo akesha usanga amakuru bashyiraho ku maradiyo yabo atari yasa kuri radiyo zanyu basa nk'abantu begamiye leta niko nabivuga ariko mwebwe nk'izo radiyo zanyu zifite akamaro kanini ku muturage wo hasi cyangwa se n'undi wo mu rwego rwo hejuru murenganura abantu cyane mbese ari inkuru mujya mutishaho ziri navuga stories of my heart mbivuga uko ugasanga izo nkuru rwose zifashije abantu cyangwa se zishyizemo abantu icyizere aha hantu rwose nanjye ndanenga icyemezo ririya shyirahamwe ryafashe ariko nemeza ngaragaza ko bishobora kuba na leta ibifitemo ukuboko kurekure cyane akenshi iyo bageze igihe cy'amatora bariya bategetsi baratubwira tubatore tubahe amajwi ariko noneho ugasanga iyo bamaze kugera mu nzego z'ubutegetsi twebwe ubwacu ntabwo badukorera ibyo twifuza ahubwo bakadutetekesha
ugasaba ko kogwa iki haba ku buyobozi bw'amaradiyo abiri mpuzamakungu canke naho ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u Burundi
yewe ahanini ndasaba ubutegetsi bw'u Burundi bareke umuturage twebwe abaturage bo hasi burya kesi ni usanga aribo rubanda rugufi rurenganwa kesi bareke umuturage agire ubwigenge avuga icyo ashaka nimba bafungura ariya maradiyo turabasabye bafungure radiyo nta mpamvu nimwe ngembo nihari yo gufunga radiyo Voice of America cyangwa bafunge BBC yego baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntabyera ngo de wenda se hashobora kuba hari amakosa yaba yarabayeho ariko rya kosa burya icyaha ntabwo gihanishwa ikindi cyaha nibaza ko leta y'u Burundi yaca inkoni izamba nimba ari icyaha cyabayeho cyatse nimba kitaranabayeho ariko bakore iki bareke itangazamakuru rikore itangazamakuru mpuzamahanga turacyarikeneye abantu twebwe abaturage ntabwo ariya maradiyo bacu ntabwo tuyizera ariko niyo itangazamakuru mpuzamahanga muri abantu ba mbere cyane mutigeze amakuru anonosoye cyane turabemera cyane
ngira ngo akamo kawe karumvigwa ariko tukibutsa ko ijwi rya Amerika turi kuri shortwave mu gihugu cy'u Burundi ico babujije ni uko ari umunyamakuru n'umwe yongera gukora inkuru ari ku gataka k'u Burundi akayiha ijwi rya Amerika canke naho yuba ari umunyamahanga nawe nyine ntiyemerewe gukorana n'ijwi rya Amerika urumva udafise umunyamakuru mu gihugu amakuru aranagoye kubona nuko rero
hanyuma biragoye cyane reka ngaruke ku Rwanda njye ubwanjye nababajwe n'uriya mudamu wakuye ku boda navuga ko yaguye ku butaka bwa Uganda
yibungenza atwitse nk'uko mubivuga
atwite afite inda kiriya ni ikintu kibi cyabaye nka leta y'u Rwanda nabishyira kuri leta y'u Rwanda mbanje kwifatanya n'uwo muryango wabuze uwo mumama ariko ntago leta y'u Rwanda cyangwa perezida Paul Kagame ntago yari akwiriye gukinga imipaka itandukanya ibihugu baturanye kubera ko igihugu cya Uganda cyangwa ibihugu bituranye n'u Rwanda n'u Burundi burimo ni ibihugu turakenerana twebwe abanyarwanda dukeneye Burundi n'abarundi badukeneye turacyakeneye na Uganda nayo iradukeneye perezida Museveni wa Uganda yavuze ati njyewe ntabwo nzakinga umupaka w'igihugu cyanjye ariko biratangaje biteye n'agahinda kubona abategetsi bacu b'u Rwanda bakinga umupaka ni ukuvuga ngo amarembo ajya iwacu arakinze noneho n'ibitambo bitangiye kwigaragaza umubyeyi apfiriye mu gihugu cya Uganda yirukanwe n'igisirikare cy'u Rwanda biteye agahinda bikojeje n'isoni kandi niba buri umwe wese byamubabaza
Diane
reba u Rwanda n'abanyarwanda turacyari inyuma cyane mu muri politiki uko mbibona ariko no mu iterambere
ariko icuvuze c'abasirikare bariko ramwirukana n'ivyimpaka y'u Rwanda yugawe leta y'u Rwanda ntavyo yemereye gusa ivyo vyavuzwe na polisi ya Uganda yavuze ko uyo mfasoni ico gihe yako yagwa hasi yariko ariruka yibungenze yarushe hama agwa hasi atahita yitaba Imana
ego ariko yirutse n'ubwo umuntu yiruka ariko mirukankanye kandi uko mwabivuze neza radio yanyivugisha kuri amakuru mwatanze kuri radio agaragaza ko uriya mudamu koko yirukankanywe n'abasirikare b'u Rwanda bacungera umupaka ariko biteye agahinda reka dusabe Perezida Kagame yicare na Museveni ko duhora tubivuga ana abantu barike gupfa ibi ni ibitambo bitangiye kwigaragaza bitangiye kugenda
urakoze ugira umunsi mwiza ukero ngaho muri Uganda ku mpaka na Sudan
mwihanganire
mwihanganire umwanya munini tufise abandi ku murongo wa telefone barindiriye gutanga ibitekerezo byabo urakoze ukero
okay murakoze cyane
ego duste na Sylvestre ku yindi murongo wa telefone Sylvestre ikaze nawe
urakoze Diane ndagukunda gose
urakoze cyane
urakoze kuva murongo kuvugiramo
Diane
twara rwatwe n'ijya muntu abakiriza kare mu Rwanda bamwirutse ko ka mu Rwanda bamwirutse
reka tuze turavuga wo bakuko urumva ko batigeze bavyemera
n'abene
nta cyo bigeze babivuga ko
ariko ibyo bintu ntibikwiye n'ukuri Diane uravuga amakuru meza cyane kuri radio turakumva urahamagara abari mu buhungiro ukababaza ingene bameze nuko mu ntara muri Buganda muri Tanzania Diane turagukunda cyane
urakoze hama ku vyo mufasoni naho yego uti ku vyo mufasoni naho yaguye yitabye Imana yibungenze agwa kuri muri Uganda nawe
uyu mufaso ni kuri yazize ubusa Diane bafata mu Rwanda bamwirukiye ko ushika mu Buganda wumva ibyo ni kosa ribi cyane kugira ngo umuntu ariko arahunga yakwirutse akaramuka ajya mu mupaka si byiza ngo bamwirukiye ko kandi yahunze aba yahunze ajya mu mupaka yagarutse mu mupaka aba yahunze
ariko bavuga ko amakuru avuga ko bariko baraja kugerageza muri Uganda kurondera utwo basumayo hanyuma mugabo ikibazo aho kiri niyo migenderanire hagati y'iyo mipaka itari kwirarengana neza ubutegetsi bwa Uganda Museveni ubutegetsi bw'u Rwanda urabasaba iki kugira ngo iyo mipaka isure kuba nyabagendwa hama izongorane zive mu nzira
yari nawe ivuze ke bunda uranyumva ku iradio kandi amajwi yanjye warayafashe ndavuze ni abanyarwanda abanyarwanda n'abaganda bari induze tuvuga ko baramahasa mu kirimi cyari cy'u Burundi baramahasa n'abavukanye nabivuze ko wundi kandi amajwi yanjye yapfutse ngaho none nabuze wambwiye ngo wabwega barabyumva ku banyishu none ku bugande n'u Rwanda abavukanye kandi bitwa basabose basabose nuko twe cy'urundi ba ni basabose ibyo bintu biva kuki ko abategetsi b'u Buganda na Kagame yakuriye mu Buganda ajya kurongora u Rwanda ava mu Buganda none ibyo bintu kuki bagasaba kugira imishyikirano ngo bumvikane baganire nk'abavandimwe nk'abasa basabose none ibyo bintu ni ukuri n'icyo uri kurahera ntitubona kuvuga ko ari icyo uri kurahera baduha babeshyira Imana nka kubona ko ubuye by'ubuntu
urakoze
Sylvestre
ngo ntibeshegwe
ngo ntibyanditswe kandi babeshye
urakoze Sylvestre ugira umunsi mwiza nawe
babicubiremo batinama ayo matata beho kuko ni terasoni uyu bwa Afurika ariko atwereka ibintu bibi n'Afurika iri kurabibona birajya inama baganire ibyo bintu bibeho ni bibi kabisa.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Silvestre.
Fata inama bumvikane ibyo bintu bibeho kabisa.
Urakoze
ibyatsaribye ibyaha biri kuyatandukanya nta mabaduha muri Afurika
urakoze Silvestre, urakoze ku byiyumviro byawe. Ubwira umunsi mwiza uherereye. Urakoze cyane rwose. Turose na ndakize ikaze ku ijuru ry'Amerika na wewe.
Yego murakoze.
Uherereye ndakize?
Nje mperereye mu Minembwe n'Ihondi ubuhinde.
Na makuru tuzaniye canke n'intererano kuyo twagutangarije muri nondwi tuca buca dusozera.
Yego nje nashaka ngo mvuge hejuru y'ukuntu umutekano wagati wacu mu Minembwe aho dutuye. Yego higeze havugwa nyine ikiganiro abantu batumiwe bavuga hejuru y'ikibazo cyari gihari, ariko ndashimira cyane amakominote yaganiriye agasubiza ibintu mu buryo nubwo nyine bitaratungana neza uko byari bisanzwe ya mbere. Yego ku nkuru zari zimaze kuhaba abantu tubicana nyine muri ubwo buryo. Yego.
Ubu byifashe neza amakimbirane hagati y'amoko atandukanye?
Byifashe neza, leta yarabihagurukiye na MONUSCO n'abantu bagenda baganira imihana igiye ituranye y'abapfurero n'abanyamurenge bose basubiza hamwe ku mishyikirano yabo kwirindira umutekano. Yego.
Urakoze cyane ndakize ngaho mu Minembwe. Ugira umunsi mwiza na wewe.
Yego.
Ijwi ry'Amerika Washington. Urakoze cyane. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Ku wa gatandatu tugura utubaha akanya kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho muba muherereye, haba makambi, haba mu bihugu bitandukanye, haba mu misagara bitandukanye. Turabaha kandi n'urubuga mukavuga icyo mwiyumvira ku makuru atandukanye tuba twabashikirije. Hari politiki, hari ubutungane, hari iby'ubutunzi, hari iby'imibereho, umwanya bari gwanyu muri idagadura, ariko tukanabasaba no bahana mu byumviro muba mushikiriza. Umwanya rero ni gwanyu cyo tebakunze
about my love, oh, being called it up, put it up, put it in, put it up, be like you, man, being called it up, yeah, you get a being called it up, oh, and I'm called it up, if you're close to us in baby, I'm called it up. Chinkolera, viva viñuma, vincolera, via yo gera vincolera.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turase Enoke ku yundi murongo wa telefone. Enoke ikaze.
Murakoze cyane.
Yego, twari twakwakiriye agatelefone karagucikira ko aho uherereye, hamuduge ku ijambo.
Yo mperereye ni Bujumbura. Aye nkaba ko nkaba mba mu bikarikiye cy'abuyenzi.
Ego.
Na makuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuri twagutangarije muri nondwe turiko turasozera.
Ego, ego, na makuru mwantangarije cyane, ikintu cyarambabaje cyane, yarambabaje kubera kubona barabahagaritse ino. Ego, yarambabaje cyane kuko n'abantu nkunda kumviriza cyane na bizisi, nakunda kuyumviriza cyane. Urabona kubera hariho iradiyo, barahagaritse cyane. Urumva rero urabona ubu basahora se twese bigi na fatame ariko ubu umva ukuntu
Enoka ga telefone kawe ntituzi igituma kariko karavuga nabi ariko birabimvikana hama bigaca bicika
okay reka nigiye imbere gatoya uranyumva
ewe ndakumva
urumva urabona ko kare twarakumbije kuri radiyo baba bahari hari radiyo ubwawe ubona bona rero ko twarakumbije cy'Amerika ubona ne ayi rero abantu bafite ubu ego ubu abatage bafite ya telefone ko barabumviriza nkuko kwa James ndabumviriza nkuko mugabe ikintu kiri kigorana nk'uburyo abantu badafite uburyo urumva ntibaba bafite umviriza ko cyambabaje cyane
ko nta mugasaba iki ga Henoka
amaze ikintu nasaba kiwe nasaba kumvikana n'abantu kuko iyo mubushamiranye n'umuntu haragera igihe mukumvikana mukavugana
mukumvikana
nkuko abantu ntibarabahagarika mugabo umva ntibarabugara burundu nta kujya kwa nta kujya kwa bizi
ariko bavuze ko bahagaritse mu kiringo batanavuze FM mu kiringo batanavuze charity bahagaritse FM zacu
ego meje barabivuze ariko mugabo kuburyo kugira ngo bajye abanyagihugu bajye batoba batafite kati telefone cyangwa dosiye kugira abaje barabumviriza niho twego turonka amakuru mwe mwogerageza mukaraba ukuntu mwaza muravugana na leta cyangwa mukaraba nk'abantu mwaza muravugana kugira ngo barabe batoba bo bagabanirize cyangwa bagakunda ama ikindi nacyo kanamba baje narigeze kunarumvise bijya ba impunzi z'abarundi ziri muri Uganda sinzi ko ari mu mwaba mwarabivuze nuko byavuze bibisi yuko bagomba kubatahana ikungu sinzi ko ari mu mwaba bivuze ijya ko ari mu mwaba bivuze numva baje
oya ntacu mugabo iyo nkuru yo yaranuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi na Jojo nami ndayicisha kwa maso avuga ko ari abarundi n'abanyarwanda ngo mu bihugu byabo n'inyabagendwa babwirije gutahuka
ariko mugabo icyo gihugu kiba kiriho kirarenga amategeko y'impunzi mu bisanzwe umuntu mubunguka ahunguka ku bushake bwiwe kuko icyaba yarahunze kiba kitarasobanuka kuko tubibona urabona na kiriya gihe cya Tanzania ko yari yabigize mugabo ashyira inyuma gatoya kandi mwarakoze cyane mwarabifashijemo cyane nani kirahezaga kitwa tumvirwa cyane mwarafashijemo cyane ko mwarakoze cyane bajya mwarakoze cyane cyane biramera nk'ibihu
urakoze rero hari ikindi
hariho n'ikindi bajya nigani mwe mwabishyikirije nyine ijya soko yo muri Tanzania ijya impunzi basambuye mwabishyikirije mugasa nk'ingero sinzi warabibonye kuko
nabibonye ku mbuga ngurukana mumenye n'inkuru yasohotse nje bavuga ko ari amazu dukiyosike niko babyise twaba twarasambaguwe muri iyo kambi
ubujya igihugu cyose kigena kigifite amategeko mugabo ego si niko ndashyira urubanza bijya bihugu mugabo ndabona naba agateka kazi na muntu bujya impunzi ziba zifite agateka kazi mugabo nkatuyatse ntibaba barahombeye mu ijya soko none ngira ngo iyo leta mubandanye mubagwanira mubavugira cyane cyane amakuru itumbise amakuru y'ubanyuma
urakoze cyane Enoka
akode cyane namwe mane baheza
kugira umusimiza cyane
amanandika mumpa
amata turabikwemereye Ejo gy'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nako ndavuga ko atari bake babandanya gutera ivyatsi ingingo y'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC yo kugara Burundi iradio yabongereza BBC hamwe n'ijo gy'America ikagumizwa mu bihano byo kugarirwa ama FM ku kiringo kitavuzwe ryari kizovanwaho bakongera bakabuze n'abanyamakuru b'abarundi canke muzamakungu bari kugataka ku Burundi gutanga canke gukurana n'ijwi gy'America. Ubuyobozi bw'ijo gy'America nabwo nyene ejo bwarateye ivyatsi iyo ngingo. Umuyobozi w'ijo gy'America Amanda Bennett yagize ati nduguriye twa mugina twaratangaye nuko abanyamakuru mu Burundi babujije kuvugana n'ijo gy'America. Twemera ko uku gutera ubwoba abanyamakuru bacu bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu. Twifatanije n'abarundi kwamagana ababuza uburenganzira bwo kubona amakuru y'ukuri kandi yizewe. Ndugaye twa mugina. Amanda Bennett muri iryo tangazo yakomeje asigura yuko Burundi buhagarika bugihagarika kumvikana ibiganiro by'ijwi ry'America ku mirongo ya FM byaboneka ko abantu bakuze ku rugero rungana na 57 aribo bumviriza ijwi ry'America. Ubushakashatsi bwigenga nabwo bwerekanye ko abarenga 90% muri abo bemeza ko bizera amakuru atangazwa n'ijwi ry'America, bagasigura yuko ari uruhombo runini ku gihugu ku banyagihugu b'Abarundi kuko bari bazeye amakuru yizewe kuri no radio. Turaza kubandanya tubaha akanya mu makuru yacu y'igice cy'isaha 12 kugira ngo muze kugira ico muvuze kuri no ngingo. Turaseje Justin ku yundi murongo wa telefone. Justin Ikaze. Justin uratwumva?
Ego.
Uherereka Justin?
Ndi murumonge.
Murumonge. Kuna makuru tuzaniye canke n'ivyumviro ushikiza kuri twagutangarije?
Ego. Hari amakuru ndabazani.
Ego duga ku ijambo.
Murumonge hari amakuru uvugwa yuko imisi avugwa y'aba abantu bavuga kuba bari ivyo mahera y'amatora
bakora mu biro mu biro by'umukuru muri
amatari mu gweteri wiwe n'umuhanuzi yageje ibintu by'imibano bivuga kuba bari barashoboye kwibira amahera angana miliyoni 15 ngo batayashinze bayashikanye iyo yategereza kujya uyu mu sekretari wewe no ejo ari mu gasho k'igipolisi ngaha mu Rumonge
bafashwe ejo.
Ego umuhanuzi wewe baramurekuye nyuma yo kumvirizwa na procureri. Ego
hanyuma ni ikibazo cari kimaze kuvugwa ngaho mu Rumonge canke n'ibishasha?
Oya ni gishasha benshi ntabyo bari biteze umva abanyagihugu baratangaye ntabyo bari ntabyari kizwi.
Yego urakoze cyane Justin ngaho mu Rumonge.
Yego
ugira umunsi mwiza.
Namwe.
Yego ayo ni amakuru natwe twari twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kuko abanyamakuru bacu batariko baranakora biragoye kuronka amajwi aza vyemeza aza bivuga mugabo tuzoza turagerageza tubabwira amakuru ko tuyabona turondere n'impande zitandukanye kugira ngo zishobore kugira ico zibivuze ko ijo rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu urubuganirwanyu amakuru avugwaho muri yabayo twatangaje canke tutashoboye kumenya hama mukagira n'ico muterereye kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turasozera.
Chana ye katina kugu kajukira nari nemise mibi nari munyo kabubuka wampa buranga nganda banga kweye pika bari mwenge na kufa kwa siri kutira na chuka wamwe nyanga nga wumwe nyanzira kutoka kisira vika kandito chasuza kumuto watu wakumire mbera kwete weta nyanga te wasegu kaba kusi yanga banji na ye
Ijugiye meka Washington DC mu kirundi niyo mu kinyarwanda karirimbo n'inzuno ni mu kiganda bisigura ngo ndi hano. Twafise Daniel kuri ndi murongo wa telefone. Daniel Cards.
Murakoze cyane.
Eh, uherereye.
Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomeri.
Nyamasheke tuzaniye amakuru canke n'intererano kuri twagutangarije.
Eh, icyo ndavuga ku makuru mwavuze. Ndabashimira cyane.
Eh.
Icyo mfite ni ukubashima rwose mwarakoze kutugeza aya makuru. Amakuru mwatugezeho yaratwubatse kandi ari ibiganiro byiza byatwigisha uko tugomba kuba mu buzima, yaba ari uko kwirinda iteritansiyo, yaba ari n'ikiganiro mwakoze ejo bundi kivuga ukuntu umuntu yabona umwana nyine yari yaragumbye. Rwose ijwi rya Amerika turabashima. Muri abo gushimwa pe.
Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Urakoze Daniel Nyamasheke, ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze namwe, mugira ibihe byiza na weekend byiza.
Hakaba hari icyo ufite usaba ijwi rya Amerika muri, reka ndavyite ibihe, muri bino bihe tugiye kujamo bindi bitandukanye n'ibyo twahora mutumva amajwi y'amenyeshamakuru bacu mu Burundi mu ntara zitandukanye. Twandikiye kuri radio yacu @gmail.com utubwire ico ico wibaza ko tushora gukora kugira ngo amakuru mubanda mwahora muronka mukomeze muyaronka uko mwahora muyaronka. Turafise Munezero. Munezero ikaze.
Ego, murakoze, murakoze cyane ku nyakira ku bya Amerika.
Eh, uherereye he gamune?
Ahantu hitwa Ingozi.
Ingozi ni mu buraruko bw'u Burundi.
Ego.
Ego, na makuru tuzani yavuye Ngozi canke ni intererano?
Bo, ni intererano yanje bi twisunze kuno kuntu iradio yoba igomba guhagarikwa gusubira kuvuzwa. Mugabo haho ukundi kuntu twahora tuyumviriza dukoreje internet ngira ni twebwe nk'abantu baba bafite nk'amatelefone manini niho nibwo buryo dukoresha.
Eh,
umugabo usa abakoresha anoma radio matomato ntibakibatora gose nta buhoro mbese
abakoresha amaradio matomato. Ushatse kuvuga
mbo abakoresha aya maradio nyene aya matonyi turodu post radio bagendana
kuko FM zacu zugaye. Iyo wumvirije kuri FM ntaco wumva kandi yugarwa ziyo FM irakomeje gushika ikiringo kitasiguwe ryari nkuko sense yarayi bitangaje. Ako ushaka kutwumva utuja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com.
Ego kandi nabantu habari hano haguru hano mu buraruko bw'igihugu barashaka guca umurongo wo mu Rwanda turatora radio gose yo mu Rwanda turayumviriza nta kibazo basanga turabumvije kuri FM.
Eh,
mugaba bari mu nta muzindi ntara ntibashobora kumva na buhoro.
Ni kubihangayiganisha mu kurindira ko ikibazo gikemuka.
Ego, murakoze cyane.
Urakoze Munezero, nawe ugume wumviriza ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze.
Ego, mukanya turahava duhana agahindukira ni mu minota ibiri n'amasogonda makenya.
Ego.
Mambo style. Ura, 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 ura. Yeah. Artoyo. Amaksha. Ujeku. Nisipu kubit. Manawe mambo yo.
Sinzu kono nekereza. Sinzu no kumpata. Oya sinu mzitami. Yeah, yeah, yeah. Ukumbona nikombi. Fashe unga nya 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 gute cherezu kunu umpata tata uyumusi reka ngubizu kuri atuta zampata ngabasore bichikari akugira koma fitikari.
Nuko rero nchutse bakunza kandi ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi mushaka kongera gukurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tubasigiye kano karirimbo niko ndika Marshal Ujeku yakoze Jeffrey Mutagoma yageranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro tuze kongera igihe c'isaha 12 mu makuru tugiye kubategurira muri yo turakomeza twibande ku ngingo ya sense yugara Burundi iradio yabongereza BBC ikongera igakomeza ibihano byo kugara FM z'iju rya Amerika mu Burundi mu kiringo batasigwe ryari kizohera no kwaka urenganzira nyamakuru bacu bose mu Burundi kongera gukorana n'iju rya Amerika n'umunyamakuru w'umunyamahanga ari ku butaka bw'u Burundi yoshora gukorana n'iju rya Amerika ubwo ruhusha ntago agifise turangira igihe c'isaha 12
akakubona anasumbirwa muyoyo yebani owa muza namuhamba irabani leka je namusimire eminyere mu leka je namusimire.